Diego. The party tonight before my.
Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwirwe neza nshuti zacu mu duteza amatwi. Ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Inama idasanzwe y'abaminisitiri mu Burundi yateranye uyu munsi kugira ngo yige uburyo bwo gusubiza ibintu mu buryo nyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza.
Inama shikiranganje irongowe n'ikiga cyane cy'umukuru w'igihugu nk'uko bisabwa n'ibwirizwa shingiro dushobore kumenyesha ya sentare ibahiriza ibwirizwa shingiro y'uko umukuru w'igihugu atakiriho.
Ubu ni Gaston Sindimwo, ni Vice Perezida wa mbere w'u Burundi. Amakuru yacu nanone aribanda ku Burundi no hirya no hino ku isi. Ni mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ndakuramukije Edi n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Muri Afrika abantu 81 nibo bamaze kumenyekana ko bishwe ku munsi wa kabiri n'intagondwa zishimikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu mihana yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abategetsi bashikirije kuri wa gatatu ko abo barwanyi barashe bongera biruka inyuma y'abanyagihugu bakoresheje imodoka mu gitero cabere mu mihana yahitwa Felo. Buramatari wa leta ya Borno Babagana Zulum Umara yabwiye amenshi makuru ko hari abandi bantu ndwi banyurujwe. Abategetsi bo muri ako gace bashikirije ko icyo gitero casa nko kwihora ku ntagondwa z'abayisilamu ziheruka kwicwa n'umurwi w'abanyagihugu wishize hamwe kugira uhagarike ubusuma bukorwa ku bitungwa byabo. Abasivili 9 barimwo abana 5 barishwe ku mugoroba ku munsi wa kabiri mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo bwicanyi bwegeswe ku muhari witwaje ibirwanisho witwa Codeco ukorera muri iyo ntara. Richard Deba Kondo arongoye mutumba wako gace ubwo bwicanyi bwabereyemwo avuga ko amazu ashika 150 yaturiwe kandi abanyagihugu baciye bahunga bahejeje gufuba ababo. Umuhari Codeco uvuga ko urwanira inyungu z'ubwoko bw'abalendu bugizwe ahanini n'abarimyi kandi bama batanye mu mitwe n'abahema baborozi n'abadandaza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abategetsi bakomeye mu bajejwe umutekano muri Zimbabwe barabeshuje ibihuha bivuga ko hari abashatse gutembagaza ubutegetsi. Ni nyuma y'imyaka 2 Robert Mugabe akuwe ku butegetsi n'akagwi gashigikiwe n'abasirikare. Akanama kadasanzwe k'umutekano kagizwe n'abakuru b'abasirikare n'abapolisi kagiriza abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze mu mugambwe za NUPF kwirakwiza ayo makuru. Abandi badoma ko urutoki ni itangazamakuru, abadiplomate, abanyaburaya hamwe n'indongozi z'amadini. Ako kanama k'umutekano muri Zimbabwe kavuga ko ibyo bihuha ari uburyo bwo gucafuza ishusho ya perezida no kubiba urwanko mu gihugu. Karagabisha ko leta igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo biswe abansi ba demokarasi bashirwe ahagaragara kandi bahagarikwe. Leta z'Ubumwe za Amerika isaba ko haba ihagarikwa ry'imigwano muri Libya kandi ihamagarira imigwi igwana gukingira igisata cya peteroli igihugu kizeye ko uburaro n'uburamuko. Ibi byashikirijwe kuri wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Mike Pompeo. Ni igihe leta y'ubumwe yashikiriza ko ibisasu byatezwe mu kuzimu byishe abantu bashika indwi ku murwa mukuru Tripoli. Ibyo bisasu byaturikiye i Tripoli haciye iminsi leta yemewe na ONU itangaje ko igenzura umurwa mukuru hamwe n'imicungararo yawo inyuma yo kwirukana abarwanyi ba generale Khalifa Haftar bari bamaze umwaka barondera kuhafata. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU naryo ryashikirije ko ryagiranye ibiganiro n'abategetsi ba gisirikare b'impande zibiri zirwana, ariko nta ruhande na rumwe rwagize icyo ruvuga kuri ibi biganiro. sentare mpuza makungu mpana vyaha yasavye kuri wa gatatu ko abagirizwa ibyaha byo mu ntambara yabereye muri Sudani bishikana n'inyuma y'umunsi umwe Ali Kushaibe yishikanye kuri yo sentare ifise icicaro ilahe mu Buholandi umukuru w'iyo sentare Fatou Bensouda yabishikirije inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yavuze ko Kushaibe yagirizwa ibyaha bihohotera ikiremwa muntu yatwawe muri yo sentare inyuma yo kwishikana muri Republika ya Centrafrica Bensouda yashimiye Chad Ufaransa Ubuholandi hamwe n'umugwi wa ONU muri Centrafrica ariko nta kindi yavuze kuyagarikwa rya Kushaibe uwo Ali Kushaibe yaronderwa na CPI kuva mu mwaka w'2007 ku ruhara yagize mu bwicanyi arongoye umuhari witwaje ibirwanisho w'abajanjawid
arakoze Aloyse Bigirimana utugerejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi imwumva ni radio ijwi rya Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 naho kubadukurikira ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com mukanya na amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho inama ya ministri dasanzwe yateranye uyu munsi mu rwego rwo kurebera hamwe uko basubiza ibintu mu buryo nyuma y'urupfu rutunguranye rwa president Pierre Nkurunziza avugana n'itangaza makuru kuri wa gatatu vice president wa mbere w'icyo gihugu Gaston Sindimwo yari yemeje ko iyo nama iri buterane hagataho abanyacyubahiro batandukanye bakomeje gukomeza umuryango w'umukuru w'igihugu witabye imana inkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza
inyuma y'umutaga mukuru inama nshingamateka Pascal Nyabenda yagiye kugirimba cyitiriwe ntare rushatsi ibujumbura gusinya mu gitabo cy'iteka abandi kamwe cyo bibukira ko president Nkurunziza n'abamunamira batanguye gusinya mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mu gatondo hari hagiyeyo abandi bubahwa bagizwe n'abashikiranganje abaserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abandi Ibujumbura cyo kimwe no muzindi ntara z'igihugu abanyagihugu bavuganya n'ijwi rya Amerika bemeje ko ubuzima bwakomeje ukuri kwamye inyuma y'itangazwa ry'urupfu rwa president Nkurunziza kuri uyu wa kabiri ku gicamunsi uretse amadarapo yamanitse kugeza hagati y'abadandaza bagumye bacuruza abakozi baraja ku mirimo n'urujya n'uruza ruguma kwa kundi nta basirikare cyangwa polisi bongerejwe mu mabarabara nta kintu kidasanzwe kiboneka mu by'ukuri ubuzima bwakomeje ukuri kwamye abantu baratekanye ni kumwe mu bantu bakumugwa mukuru butunzi Bujumbura avuga eka no kumugwa mukuru wa politiki igitega n'ico kimwe nubwo abantu beje kugoroba bacize ivutu bacumva urupfu rwaho zarongoye Burundi nkuru nziza bakugarisa ko nkuru yaho abakora imyuga itandukanye bakihutira kuja mu mago yabo kuri uyu wa gatatu abahabemeza ku imirimo yakomeje kuri kwamye no mu ntazumanuka ubushye burengero nka Makamba na Rumonge hamwe no mu buraruko ubushye buseruko nka Ngozi Kirundo na Muyinga hamwe no mu buraruko ubushye burengero muri kibitoke na Bubanza niko vyari hatibagiwe mu buseruko muri Ruyigi na Cankuzo icegera ca mbere canya kwigendera vuga ko vuba leta giye kwitura sentare yubahize bwizwa nshingiro kugira ngo ntiyagume igihengeri Gaston Sindimo
bamashaka gutuza ibitima barundi cyamenye ko ibitekanye n'ibizo ashinzwe byose bizokorwa twifuza ko uyu muvyeyi tubize tutamukurikiza gahinda k'abajanga abandi twibwe rero nk'uko turekurirwa n'ibizo ashingiro tukoranya inama shikiranganje kugira ngo inama shikiranganje irongwe n'ikiga cyane cy'umukuru w'igihugu nk'uko bisabwa n'ibizo ashingiro dushobore kumenyesha ya sentare ibahize ibizo ashingiro yuko umukuru w'igihugu atakiriho hanyuma ibikurikira iyo sentare izotubwira ibyo dushobora gukurikira mwebwe ni mureme mu bisanzwe ari iminsi itegekanijwe tuzokurikiza iminsi isabwa kugira ngo icyokorwa kibe mbaguru masha icyo gikorwa kizokorwa atangora muyindiri duheze gufata gushikiriza iyo sentare yubahiza ibizo ashingiro ibindi
Bwana sindi mwafata pisi nkunzi za nkasa mvizaru kwa kabila na mutaka.
Tumuze umgenzi, tumuze umfukani, tumuze umvyei, umvyei wa warundi wose. Kini tumuze umundu hitangie igihugu, kugira ngo uburundi ugume ukuburi umumose. Kibiru, nisho tusomu yuki yako, ni wikuga vienshi ya koze ala hundi vienshi wa zomu yuki yako. Nariho, mugana wabugati mkiruunda ti, akamaloku mvyei kamenya atakiyo. Mugambele, Petro Muzan munu yanga, adafatira wakano, azi ufata ala anu, mwese kamfatu kuyo, hani makubira mbotuko wake igiho. Nisho tukala yuwa nyikani ni munu, adafatira ahonyene, alanza kutuhoza, ya kuunda kukwani ugigi yenge kiyuti. Petro Muziza, ya tukwai mwye, bidasanzwe mu bihe abarundi bari baciye mu mwanya mwinyinyi abari mu ngorane zidasanzwe amatwara yiwe yacu twese yaratumye abarundi begerana ubwa mbere aho umukuru w'igihugu ashobora kurangiriza ikiringo ciwe agatunganya amatora atari mu bahiganwa kugira ashikirize uwamusubiye icyo ni ikintu gihagije kandi kitazoba kwibagirana na gatoya twifuza gutekanya abarundi abarundi bashyira ubwoba nizo
Leta zunze ubumwe za Amerika zarungitse ubutumwa bwo guhoza Abarundi na leta inyuma y'urufugwa President Nkurunziza ico gihugu kivuga ko cyiteguriye gukorana n'umukuru w'igihugu mushasha aherutse gutorwa Leta zunze ubumwe zirahojeje abo bose bagandariye President Pierre Nkurunziza dukomeza ubucuti n'ubugenzi n'ihanga ry'i Burundi dufatiye kwibisikanya ry'amahoro aho hato umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye twiteguriye gukorana nawe na leta nshasha dusubiye kwemanga inkunga yacu kuvyifuzo vy'u Burundi biganisha kuri kazoza ka demokarasi iterambere n'amahoro birushirije nikitangazo rya leta rivuga Iruhande y'ubutumwa n'ubundi bw'abubahwa n'indongozi nyinshi ku isi harimo n'ubwa President Paul Kagame yashize ku rubuga rwa Twitter naho abatari bake mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bamufata nk'umwanzi w'u Burundi bakaba batanabihaga amatama haba mu materaniro bagira hamwe n'amasengesho ya bamwe bamwe Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Mu ntara ya Ngozi aho nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza avuka urujya n'uruza rusa nkaho rwahagaze ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
Mu ntara ya Ngozi aho umwisi Perezida Nkurunziza avuka urupfu rwiwe rwakiranywe umubabaro mwinshi mu bisata bya leta hakozwe imirimo yabaye nubwo umutekano waboneka ko wifashe neza ho mu gisata cy'ubutungane ibiro by'abacamanza n'amasentare byari byuguruye umwe mu bakora muri ico gisata mu ntara ya Ngozi yabwiye isoko ry'ijwi ya Amerika ko buguruye ariko ko baronse itegeko ryo kudasasa mu manza zaba iz'amatati canke izivyaha zari ku rutonde rwo kuburanishwa muri iyi minsi kigandaro uyo mukozi wo mu butungane atashimye ku izina giwe rije habona amenyesha ko imanza z'ivyaha zikibiriraho zishobora kuburanishwa mu gihe zoboneka amasoko y'u Amerika mu gisagara ca Ngozi atumenyesha ko mu bindi bisata vya leta hakozwe imirimo ibayabaye nko mu biro vya commune Ngozi hahora haboneka abantu benshi baje kwitura ibisata bitandukanye bihakorera haboneka abantu bake cyane ibintu byari nkuko no ku biro vy'intara aharangurirwa imirimo itandukanye mu karere k'uburaruko kubwayo makuru uruja n'uruza gwahora gwibonekeza ku biro byo gutoza amakori n'amatagisi ya leta kwari gwagabanutse aho ku biro by'intara mu gisata cha Obea ayandi makuru yatohojwe n'ijwi rya Amerika avuga ko ingendo zimwe zimwe mu ngendo z'akazi zahitekanijwe hagati mu gihugu zasibijwe aho mu ntara ya Ngozi no mu bisata by'abikorera utwabo imirimo yakozwe yamara ibikorwa byatanguye nabi nabi nkaho biboneka ko bari bacitse intege ni nko mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu Ahingenzi zari nkeye cyane mu gitondo cy'uno wa gatatu ivyo navyo ijwi rya Amerika ribikesha umwe mu badereva b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu akorera mu gituro c'imodoka zitwara abantu n'ibintu mu ntara ya Kayanza Kirundo na Muyinga amakuru dukesha abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika amenyesha ko inkuru y'urupfu rwa President Nkurunziza imaze kumenyekana habaye ikimenyetso cy'ubwoba n'atategeko ryo gutahakare ryasohotse bamwe mu bari bamenyereye guteramira mu bunywero mu gisagara ca Ngozi baribwirije gutahakare aho Ngozi umwisi President Nkurunziza yahaba kenshi kuko yarasanzwe ahafise ikirimba ashikiramwo ahavuka ku mutumba wabuye muri komine Mwumba, yahakorera ibikogwa vy'uburimyi n'ubworozi akanahakorera ibikogwa vyo kunonora imitsi, aho yari yanashinze ishuri ryigisha umupira w'amaguru Akademiro Message kuri uyo mutumba. Nk'uko amakuru adushikira abivuga, abaho bemeza ko babuze umuvukanyi hejuru yo kubura umukuru w'igihugu.
Inkuru y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza yabaye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na General Evariste Ndayishimiye. Abanyarwanda baturiye umupaka wa Nemba uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi biteze iki mu migenderanire ku butegetsi bwa Perezida mushya uzayobora Burundi? Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakiriye ibitekerezo by'abatuye aho Inemba.
Ijwi rya Amerika igera ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi yasanze ufunze. Biboneka ko hashize iminsi myinshi umupaka udakoreshwa. Ku ruhande rw'u Rwanda, Ijwi rya Amerika yasabye umwe mu bapolisi babiri bari barinze umupaka kugira ngo irebe umwukire hagati ku mbibe z'ibihugu byombi, maze uwo mupolisi kuri telefone ngendanwa ye abaza bamukureba amubwira ko atumenyesha ko bitemewe kwinjira muri uyu mupaka. Uwo mupolisi wari ku mupaka wa Nemba yatubwiye ko maze iminsi myinshi ufunze. Yatubwiye ko mu biro by'abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda haba hari mu mukozi umwe agira ibyo atunganya, ariko nabwo bitari buri gihe. Aha ntibyemere kuhafata ifoto igaragaza uwo mwuko hari. Ku ijisho ry'umunyamakuru mu gihe gito nahamaze, nabashije kubona abantu babiri bagenda mu mupaka. Hari haparitse kandi n'imodoka nto biboneka ko ariyo mu bwoko bwa Suzuki. Aho ku ruhande rw'u Rwanda kandi nari mpagaze nganira n'umupolisi, haboneka icyapa gishinze ku ruhande rw'uburyo kuwabagana mu merekezo y'i Burundi kibuza imodoka kwinjira. Hagati mu muhanda kandi hari bariyeri ifunze mu buryo bugaragara nk'ikimenyetso cy'uko umupaka utakiri nyabagendwa. Nta kimenyetso Ijwi rya Amerika yabonye kigaragaza ko haba hari umutekano udasanzwe ku bihugu byombi. Muri ibi bihe hakunze kumvikana icyuka kibi hagati y'ibi bihugu. Nyuma yo guhakanirwa ko bitagishobotse kwinjira mu mupaka wa Nemba, Ijwi rya Amerika yongeye gutekereza kuri zimwe mu nzira z'ubusamu haba Abanyarwanda yewe n'Abarundi bamye bakoresha mu migenderanire ibintu bikimeze neza.
Ubu ntushobora kurenga hano pe ugi Burundi?
Ntago bishoboka, ntago bishoboka.
Ubu ngubu nta nuharebesha n'ijisho. Yaba ari we cyangwa se natwe, nta muntu uhakandagira.
Aho nari ngeze mu murenge wa Kamabuye ahazwi nko ku Munzenze ku kiyaga cy'Uhuha, uhari mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda, abareba imbere komine Busoni yo mu Burundi. Usatira u Burundi ku ruhande rw'u Rwanda haboneka akazu kubakiwe abashinzwe umutekano wo mu rwego rw'inkeragutabara. Aba barahirirwa bakanaharara barinze umutekano, nta muturage w'umunyarwanda cyangwa w'umurundi wemere kuharenga. Muri ibi bice by'ibyara abaturage b'ibihugu byombi bakigenderana wasangaga haboneka urujya n'uruza ku Barundi bakundaga kuza guhahira mu Rwanda no gukodesha imirima bagahinga bakagabana n'Abanyarwanda, cyo kimwe n'Abanyarwanda bakajya guhahira i Burundi.
Amafaranga yahise azamuka aho Abarundi batakizirino, umuntu agakorera amafaranga icyatanu, ariko Abarundi uwabahaga 500 600, ariko ubu umunyarwanda amakeya ni igihumbi.
Undira Abarundi bakiza bari baradutesheje agaciro, wa munyarwanda akavuga ati genda koresha umurundi wa makeya wa 300. 300 ntibatinyaga kuyakorera, ariko aho bafungiye Abanyarwanda bagize agaciro, ubundi Abarundi bari badutesheje agaciro.
Nawe wajya gukoresha Abarundi mu mirimo? Twarabakoreshaga kuri 500 na 400, ariko ubu ngubu byarahagaze, umukozi ni cy'5.
Kubera ibyo byose bitakiriho, hari impinduka zigaragara ku baturage b'ibihugu byombi nk'uko batuye mu murenge wa Kamabuye babibwiye Ijwi rya Amerika.
Nk'ubu ngubu ikiro cy'ibishyimbo kiri kuri 600, ariko mbere by'u Burundi biza wasanga ibishyimbo biboneka kuri 400, 300, ariko ubu birahenze.
Mu gihe rero kugeza ubu mu Burundi hamaze gutorwa umukuru w'igihugu mushya, Abanyarwanda bakavuga ko biteze impinduka ku migenderanire y'ibihugu byombi.
Kubera ko ejo numvise u Rwanda rwohereza telegaramu y'ishimwe ko batoye neza, wenda twiteze impinduka z'u Rwanda n'u Burundi.
U Burundi turabona ibyo byose rero umuyobozi ugiye ashobora kuzabivugurura.
Azayivugura kuko
turabyizeye.
Bizabungura iki hagati y'ibihugu byombi?
Duhahirane nk'uko twahiranaga. Nkumbuye tugihayana, urabona ibintu byaturukaga hariya tukagura, umuntu afite nk'akantu hano akagenda kakagurishayo, nta kibazo twari dufite. None ibibazo byabaye ibibazo, urabona hano dusa tugura ibishyimbo bihenze kubera ko bitacyambuka. Njye numva icyo nifuza ni uko twakorana tukagira imibanire myiza, tukasurana nk'uko twasuranaga, reka hano twanaga n'abageni, umuntu yakoresha ubukwe tugatumirana. None ntibikibaho.
Ubwo rero haje imigenderanire myiza, twabona ibishyimbo cyangwa tukabona n'ibindi, ibiciro bikabasha kumanuka.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kugera ku Barundi cyangwa se kubaca iryera ngo twumve niba nabo bahuje ibyiyumviro n'aba Banyarwanda. Gusa mu bihe bitandukanye twagiye tuganiriza impande zombi zahurizaga ku byifuzo bibumba ati ukuzahura imibano y'ibihugu byombi. Nkakwibutsa ko imigenderanire hagati ya Kigali na Gitega yatangiye gutosekara kuva mu 2015 ubwo wari Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yashakaga kwiyamamariza indi manda itaravuzweho rumwe. Ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage b'Abarundi byahungiye hirya no hino ku isi, maze icyo gihugu kikavuga ko u Rwanda rwari nyirabayazana mu bibazo cyari gifite, u Rwanda narwo rukabyamaganira kure. Impinduka zitezwe ku mutegetsi mushya mu Burundi, General Evariste Ndayishimiye uheruka gutorwa, uretse na rubanda rugufi ku bihugu byombi n'andi mahanga ziteze amaso. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, inemba ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Mu Rwanda uwahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ari kumwe n'abacuruzi bakomeye mu mujyi wa Kigali bagejeje imbere y'urukiko aho baburana ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta ubarizwa muri za miliyari z'amafaranga. Ni inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Uru rubanza ruregwamo abayobozi bakuru muri za ministeri barimo Bwana Rwamuganza Karebu wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi Minecofine, Rwakunda Christian wahoze ari umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ibikorwa Remezo, Godfrey Kabera wahoze ari umuyobozi mukuru muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi na Eric Kabera umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire. Aba bagabo uko ari bane bari kumwe n'abacuruzi bahano mu mujyi wa Kigali bakaba baregwa icyaha cyo gukoresha nawe umutungo wa leta bagahendesha leta ku nyubako leta yaguze akayabo ka miliyari 9 na miliyoni 850. Ubwo kuri uyu wa kane byari biteganijwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kakiru rugiye kuburanisha uru rubanza ku ifatwa n'ifungwa by'agateganyo, abunganira baregwa bazamuye inzitizi ahari nizahuriweho na benshi zagaragazaga ko batigeze bahabwa neza dosiye yuzuye y'ibyo abo bunganira baregwa. Ababunganizi kandi bamwe banatunze agatoki urwego rwa polisi ko rutabemerera gusura abo bunganira ngo babashe kuganira ku madosiye yabo. Abandi bavuga ko niyo polisi bemereye ibakanya gato kandi bakabuzwa kuvugana nabo bunganira mu bwisanzure. Umwe mu bunganira umucuruzi uvugwa muri iyi dosiye Rusizana Aloyzi ari nawe ufite inzu bivugwa ko yaguzwe na leta amafaranga y'umurengera Maitre Gatera Gashabana yasabye ko yunganira yarekurwa kuko afunzwe iminsi irenga 10 kandi bamushinja batarabashije kwerekana ibyo aregwa. Maitre Gashabana yasabye urukiko ko yarekurwa akazakurikiranwa ari hanze kuko kuba kugeza ubataratangira kuburana byaturutse ku makosa y'ushinzwe kumurega ari we ubushinjacyaha, asaba ko atagomba kuryozwa amakosa y'abandi ngo agume muri gereza. Ubushinjacyaha buhawe ijambo bwagaragaje ko bwasabye polisi kujya yorohereza abunganizi babaregwa kugira ngo bahure nabo bunganira. Ubushinjacyaha busobanura ko polisi igabanya urujya n'uruza rw'abasura baregwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Ubushinjacyaha bwasobanuye ku kibazo cyari cyatanzwe na benshi mu bunganira baregwa ko batabonye ikirego cy'ubugenzacyaha muri sisteme. Usobanura ko sisteme uko yubatse itereka bunganira baregwa ikirego ahubwo bibonwa n'ubushinjacyaha ndetse n'urukiko. Ubushinjacyaha busobanura ko bwemereye buri muntu wese ufite uwa yunganira ko yaza bakamuha ikirego cyose. Ku kibazo cy'uwasabye kurekurwa kuko batabashije kubona dosiye, bwemeje ko igihe cyo kurekurwa kitaragera kuko hatarabaho iburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Urukiko rwahise rutanga umwanzuro ku nzitizi zari zagaragajwe n'abunganira baregwa. Ukuriye iburanisha yasabye abavoka kwegera ubushinjacyaha bakabaha dosiye yose y'abaregwa. Mucamanza yanavuze ku cyifuzo cy'umwe mu baregwa wasabaga gufungurwa by'agateganyo, asobanura ko bitashoboka kuko urubanza kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo rutararangira. Mucamanza yatanze icyumweru kugira ngo inzitizi zose zivanwe mu nzira yemurira iburanisha ku wa kane w'icyumweru gitaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje imyigaragambyo yo kwamagana urugomo rw'abapolisi ku baturage by'umwihariko abirabura. Kimwe mu bimenyetso bikomeye byaranze iyo myigaragambyo cyabaye gutera ivi. Iki kimenyetso cyaje gite, gisobanura iki? Reka tubibaze mugenzi wacu Thomas Kambirindi.
Ku buryo bw'akataraboneka abapolisi benshi nabo batera ivi, abigaragambya birabatungura cyane, by'umwihariko igihe abapolisi barinze hoteli imwe bwite ya Donald Trump mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC na bamwe muri FBI, ikigo cy'ubugenzacyaha cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo babikoze. nkuko abavugizi babo batandukanye babisobanura. Abapolisi baba bashaka kwereka rubanda ko babubashye, bicishije bugufi imbere yabo kandi ko bumva ubutumwa bwabo. Gutera ivi bikomoka he? Iruhande rw'amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'imbaga y'abigaragambya bashinga ivi hasi, aya Martin Luther King na ya Colin Kaepernick akunze nayo kugaruka cyane. Mu 1965 urugamba rwo guharanira uburinganire hagati y'amoko rwari rushyushye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwari ururangaje imbere arangaje imbere abandi ni pastoro w'umwirabura Martin Luther King Jr. wo mu itorero ry'ababatista. Inshuro nyinshi mu myigaragambyo yabo we na bagenzi be babonaga abapolisi baje n'impiri n'impirita bagatera ivi hasi cyangwa ndetse bagapfukama bakisengera ntibahangane n'abashinzwe umutekano. Urugamba rwabo rwabyaye amategeko abiri yahinduye isura y'igihugu. Ni itegeko ryimakaza uburenganzira bw'abirabura bwo gutora no gutorwa, ni itegeko rishimangira uburenganzira bwo kwidegembya kwa rubanda muri byose kandi hose mu gihugu, droit civil mu gifaransa. Nyuma yabo gutera ivi hasi nk'uburyo bwo kwigaragambya byarasinziriye, byagarutse nyuma y'imyaka 50 ku buryo bw'agatangaza kubera umusore w'umwirabura witwa Colin Kaepernick, umukinnyi w'umupira wo muri Amerika bita football américain mu gifaransa. Iyo bajyaga gutangira imikino mu marushanwa ya NFL National Football League, Kaepernick yabanje kujya yiyicarira abandi bakinnyi bose n'abaje kureba umukino bahagaze mu gihe indirimbo yubahiriza igihugu yabaga irimo ivuga. Ariko mu 2016 yarabihinduye noneho atera ivi hasi. Byakubise inkuba abantu benshi barimo na Perezida Trump ubwe baramwikorera, baramutuka, baramusebya, bavuga ko adakunda kandi asuzugura igihugu, ibendera ryacyo n'igisirikare cyacyo. We yasobanuriye itangazamakuru ati rwose nkunda igihugu cyanjye, gusa ndashaka ko gihinduka mu buryo bwiza, ariko sinahaguruka ngo nereke ko ntewe ishema n'ibendera ry'igihugu gikandamiza abirabura n'abandi bantu batari abazungu. Nyamara rero abantu benshi benshi b'ingeri zose, ibyamamare mu mikino itandukanye barimo Megan Rapinoe, kapiteni w'ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abahanzi barimo icyamamare Stevie Wonder, abanyapolitiki barimo abadepite, abayobozi b'amadini, abacuruzi n'abashoramari, bafashe urugero rwa Colin Kaepernick gutera ivi bimenyekana cyane gutyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None abigaragambya nyuma y'iyicwa rya George Floyd nabo batumye biba ahubwo biba mpuzamahanga ku buryo buhambaye, bose bavuga bati Black Lives Matter, ni ukuvuga ubuzima bw'abirabura nabwo bufite agaciro. Gutera ivi rero nk'uburyo bwo kwigaragambya bisobanuye iki? Igisubizo turagihabwa na Musenyeri Ernest Light, umwepiskopi w'umwirabura wo mu itorero ry'abametodist bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanditse mu kinyamakuru cye cyo kuri internet blog cyitwa The Lighthouse ati Martin Luther King na bagenzi be babikoze bashaka kwamagana ivanguramoko kubirabura, urugomo abazungu babakorera, kubakumira n'akarengane. Bishop Light arakomeza ati iyo abakinnyi mu kwiruka bavuduka bagiye gusiganwa nko gusiganwa muri metero 100 bashinga ivi hasi bituma babadukana imbaraga. Gushyira ivi hasi rero ni uburyo bwo gutangira. Amerika ikeneye irivi hasi kugira ngo irandure ivanguramoko maze ihe ubutabera n'amahirwe abana bayo bose kandi kimwe. Uretse ibyo ariko, abigaragambya nyuma y'urupfu rwa George Floyd bashinga ivi hasi babihuza n'uburyo uyu mwirabura yishwe n'umupolisi w'umuzungu Derek Chauvin wamucikamije ivi ku gakanu iminota 8 n'amasogonda 46 kandi Floyd aryamye ku nda amaboko abohe inyuma mu mugongo n'amapingu. Aba babagira bati nimudukure ivi ryanyu ku gakanu.
Shuti mwarimu duteza matwi ahaniho dusoreje amakuru yacu kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire Mokbili Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.